Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwongeye kwirirwa. Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara.
Bayeho nabi kose kose kose. Nambere yabari bindi hoho bo dufashe bakaza kudufokeza n'ingoga nabo bunde tukatangwe guhamba amwe bamwe.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi rero mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia, indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru wayo Mekele. Abayobozi ba Tigreya baravuga ko ari indege y'ingabo za leta ya Ethiopia. Naho murangora amatora yo kuwa gatatu yitabiriwe na kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishirije gutora. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi rero, uyu munsi indege y'intambara yarashe i Mekele, umurwa mukuru wa Tigreya, ni mu majyaruguru ya Ethiopia. Abategetsi b'iyi ntara barashinja leta ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed ko ariyo yagabye icyo gitero. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru.
Televiziyo y'intara ya Tigreya yerekanye amasanamu y'inyubako zononekaye n'abantu basa n'abakomeretse baryamye hasi bariko bitabwaho n'abajejwe amagara y'abantu. Rimwe mu mashyirahamwe ajejwe gutabara yemeje ko umwe mu bakozi bayo ku murwa mukuru wa Tigreya Mekele yumvise amabomba aturika n'amasasi y'ibikoho birasa indege ariko arasana. Imbere yaho uno munsi kwa gatanu, leta ya Ethiopia yasavye abanyagihugu baba mu ntara ya Tigreya kwirinda ibibanza bya gisirikare n'ibiberamwe imyimenyerezo ya gisirikare, imenyesha ko ifise imigambi gukora ibitero ku basirikare b'intara ya Tigreya. Ntaco umuvugizi wa leta ya Ethiopia Alagese Turu yishuye igihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryamubaza kugira agire icyo avuga ku gitero cy'uno munsi kwa gatanu ku murwa mukuru w'intara ya Tigreya Mekele.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Angola, abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishije nibo byitabiriye amatora yabaye ejo bundi kuwa gatatu. Ishyaka MPLA riri ku butegetsi rimaze imyaka hafi 50 rero ritegeka, ryizeye indi manda y'imyaka 5. Fidele Niyongabo barakomeza no kuri inkuru.
Mu gihe ibirenga 97% by'amajwi amaze guharugwa umugwi w'igihugu jejwe amatora watangaje ku munsi wa kane k'umugambwe MPLA wari imbere y'umugambwe ukomeye utavuganwa na leta byahiganywe UNITA n'amajwi 51%. UNITA ifise amajwi 48.5%. Niyo ibintu byagumuka biri perezida w'umugambwe uri ku butegetsi MPLA Joao Lourenço azoba asindiye gusubira kuyobora Angola mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Umugambwe wiwe uzoba ubandanije kuyobora Angola udahagaritse kuva icyo gihugu kironse ndaha yo kwikukira mu mwaka w'1975. Naho umugambwe MPLA witezwe gutahira insinzi amatora yabaye ku munsi wa gatatu niyo yari yegeranye cyane mu mateka y'igihugu. Umugambwe utavuga rumwe na leta UNITA waragize intambwe zikomeye zitari bwibonekeze imbere yaho. Muzoba bubaye ubwa mbere umugambwe UNITA uzotuma umugambwe uri ku butegetsi MPLA utaronka 2/3 by'ibibanza mu nama nshingamateka kugira bitume imigambi yawo irengana atangorane. Uzokenera ahubwo gushigikirwa n'abashingamateka bo mu yindi migambwe itavuga rumwe nawo.
Fidele Niyongabo, urakoze kutugezaho ayo makuru yo muri Afrika. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19.9 na 22.2. Usibye n'ibyo, murabizi ko urubuga rwacu rwa internet ari wa3@, radio yacu voa@.com, naho YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Naho rero nimujyeyo mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari aburira abategetsi bo mu nzego z'ibanze batita ku bibazo by'abaturage bashinzwe. Yabivugiye mu ruzinduko arimo mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba bw'igihugu. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru.
Kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa gatanu, nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka 7 bigenda bigerwaho, ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere.
utangiye cy'imyaka 5 ariko urambira ubu ugiye kubikora wabujwe n'iki kubikora gihe byari bikenewe byavugwa kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabaza uti habuze iki hagira ugusobanura icyabuze iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze uwabuze ni we wagombaga kubikora iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe uburyo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere byo kwihuta byo ku
Mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye iby'abarwiyemeza mirimo bahemukira abaturage aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe impamvu ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi 7 abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira
kubageza umwe ntabwo mugera mu mwenye kibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari icyo kintu kidahari
nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ngo ni kindaza kubera ko
mwakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze
ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ikibazo ninde yagira umuntu kumurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya mbivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi 4 mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nishimiye ko waje ino ngabankubonye kugira ngo nyemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwe imvura nyinshi uratubwira ngo nitutahe sinakurenganije twaratagiye kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza ikaduha mfite iki kibazo noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikaduha ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martin mwene Nabwoba na nyina Nyirabaziga mfite agahinda icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi
kagufashe kubwira guha abantu bazagikurikirana
urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwo bw'isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'ubaramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umuyorenge wa cyane karabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twageze
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze ariko umwanya babana muto biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
ijwi ry'Amerika noneho tujye mu Burundi Hatungimana Marie Greta ni umwe mu bakenyezi bake bo mu ntara ya Bubanza bakora imyuga itandukanye yitwa ko ubusanzwe ari yabagabo. Afite umugambi wo kwigurira ubutaka kuko atemerewe kuzungura iby'iwabo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Thierry Yves Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda arayitugezaho.
Hatungimana Marigreta n'umukenyezi w'imyaka 26 akora imyuga itatu, arajisha, akubaka amazu, akoza n'amamodokari. Isoko ryacu rimusanze hari karogereza amamodokari ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Havuga ko yakazi kabonetse iyo myuga yose ashobora kuyikora ku munsi umwe.
Nkubatane ibitoro bihari ntambakiriya beshi bakunda kuhaba. Nkubo nk'iyo numvise nk'umuntu anterefonye ati habonetse akajopo ko kubaka, cyansimba nkagenda ngaha ndahaza ku mugoroba. Mvuye kwa ako kazi, ibyo kujisha nazo iyo habonetse komande no mwijoro ndajisha.
Akaza kuri misi yose anini na kokoza amamodokari n'amapikipiki. Atubwira igitigire cizo yoza ku munsi.
Iyo zabonetse ndoza nk'imoto 8-10 zabonetse, imodoka zabonetse ndoza 4-3.
Greta avuga ko aka kazi karuhisha na cane cane akokoza amapikipiki.
Uraruha nyene nk'imoto cane cane nizo zipfuna. Nayo imodoka yo ntabwo yipfuna kuko imoto runama, ariko imodoka ntiwunama. Bogeje nk'imoto zirenga 11 aha. Aha mu rubavu mu kiyungu ry'ungu urumva yuko iyo uryamye uraruha gose bekana nka yuko wihindukiza.
Uyu mukenyezi aranatuyagira ingene yiza aka kazi kokoza ingendeshwa.
Bantoye nk'umujera. Rero mbonye abakiri ya bazari beshi kubera aboza bari bake, ndabiraba nkihinga imwe ingene bagira. Nanje rero canumva birangiyemo cha ndabikora, reca ndabikora ndavuga ati none bijya biragoye, reka ndavyiga, reca ndavyiga. Nazigiye ku moto y'umukiriya nyene acarashima ravuga ati vrema urazi koze. Rero naho baza atabakozi bahari ndahari jenyene bagiye nko gufungura, nta kintu cyasubira inyuma naca ndacoze.
Muri kino gihe hari ubukene bw'igitoro mu gihugu. Uyu mukenyezi avuga ko agira uruhombo runini muri aka kazi kokoza amamodokari n'amapikipiki. Mu gihe ahora yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20,000 na 25,000, ubu yinjiza hagati y'ibihumbi 600,000 na 15,000. Muri ayo yinjiza, umukoresha wiwe amuhemba amafaranga 60,000 ku kwezi. Iyo mpembo abona ko ari ntoyi cyane agereranije n'uko ibisumwa bitera bizimba ku masoko.
Mwabino biheze ubu, iyo ugiye gukora akazi k'umuntu urose ibyo ufungura uravuga ati ko murabona nk'ubu ibintu birazimbye, vraiment nta mugambi ndeko ndavuga nzoya kuburamo. Kuko ubu onye ibintu birazimbye, umuntu ajya asumye utuntu twose umuntu arasuma. Ukwezi kose kuca guhera ya mahera mpembwa yaheze, urumva nta mugambi nobesha ngo nzoya koramo vraiment.
Nubwo biruko, Greta afise ibyizigiro kubumenya afise mu myuga itandukanye ko buzotuma aronka umutahe umushoboza gukora ibyiwe.
Ndipfuza yuko n'ukuri Imana ifashije nyene nka bo bakiriya nshatenza kuri motoka no kuwe. Ego ka ndabisaba umukama ibimfashemo. Imodoka no ishira mu ibarabara ikampigira rasyo mu mwanya naho je no bantayizi ikampigira rasyo muga ndize neza Imana ntiteka nkayironka nanje no yiga nkayimenye. Nanje nkaja mu ibarabara nk'abandi koko narabonye abatwara imodoka hama nkaraba ko ndonka uduharage twabana twabo ntunzu cinkwe nkaraba nanje ko ndonka nk'agaparasera nk'abandi.
Uyu mukenyezi avuga ko yabuze nyina wiwe akiri umwana muto cyane, maze ntiyagira amahirwe yo kumvikana na mukase. Ibyo byatumye atabandanya no kwiga amashuri, acaja kubaka afite imyaka 19. Umugabo bamaze kubyarana abana babiri yaramwirukanye acabura yaja n'ibyo bibondo byiwe. Ari naco gituma avuga ko kugira itongo ryiwe bwite abona ko byokemura ingorane zo kubaho.
Abantu dufise imitima imwe kandi iratandukanye, kandi umugabo n'umwana w'undi. Umugabo araguhinduka sibyo? Nk'iyo ushoboye no kuronka nyoko bukwe afise umutima mubi wo wakubwira ati iprasera niyo umwana wabyaye, ugenda kwa so kwa nyoko abariyo utorana. Kandi namwe murabizi kuko sibyo muyobewe. Rero uri nk'umuntu wavutse mu bantu ba Kenya bivanye n'ingene pere waba yarakuririye nabi, uripfuza ukavuga ati jewe kuko ntumbaye muhira nsubiye muhira kwa mukapapa kuko ntumbayeho notuma ngimba mu itongo ryiwanje.
Itegeko ryo gutorana ku bakenyezi mu Burundi ryatanguye gutegurwa kuva mu mwaka w'2004 kugeza ubu riracane mu nama nshinga mateka ntiriratorwa. Indongozi z'igihugu uko zigenda zikuranwa zivuga ko hakiri inzitizi nyinshi. Ariko kandi amashirahamwe aranira iterambere ry'agateka k'abakenyezi avuga ko ibura ry'iryo tegeko riza ryunyura ukubaho nabi kw'abakenyezi na cane cane abakoregwa amabi mu ngo. Ari naco gituma Hatungimana Marie Greta yijukiye kwiga imyuga itandukanye yitwa ko yahariwe abagabo ahamagarira abandi bigeme kugira umwete wo gukora ubuzi butandukanye kugira bashobore kurengera ingorane zimwe zimwe zivuye ku mabi akoregwa abakenyezi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Thierry Vendayishimiye rero yatukezagaho inkuru ya Hatungimana Marigreta ukora imirimo ubusanzwe yitwa ko ari iy'abagabo birimo koza imodokari n'amapikipiki. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo ni mu burasirazuba bw'igihugu. Impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda baravuga ko bugarijwe n'inzara, bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nyiranzira Josiane ni umubyeyi muri inkambi ya Rusenda aba muri village ya 12 afite abana barindwi. Asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaho ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Iki kibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa, indengera turembeje abana barirwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Ni ukuri Imana nuko iyo dufasha bakadupokeza. Je napokeye amafaranga 3,312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe amafaranga ashyira mu madeni kubera ko baza batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi 19,500 by'amakongomani PAM genera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera.
Napokeye 3,390 ariko ayo mahera ntacyamariye kubera narifise amadeni menshi nararishe subira ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura 58,000 ubufu ubugeza ku 38 agafuko ka sembe nte nicyo byamariye kana yifisa amadeni menshi uba abana barahangayitse n'inzara kuntu mbayeho nabi kose na mbere y'abari bindi hoho bodufasha bakaza kudupokeza n'ingoga naho ubundi tukatangwe guhamba mwe bamwe
kubera uku gutinda guhabwa amafaranga guhayisha. Usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika, izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari, mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika.
Njyewe mfise imyaka 65 mbayeho nabi, sindima singira gute, nitugira n'ikintu na kimwe nico dufasha, dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise. Twebwe turasaba cyo dusaba rero nuko bo tugarukira ku mumaguru mashatu bagahembura n'abakigoyagoya.
Yebo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nitango ngiye guhiga n'udukweshore kuri Tanganyika. Ubu unyaguganda ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda. Ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro, tuzosaba kujya kandi mu ijoro nahone ubuntu butanafashe.
Mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi, zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo.
Kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abari miyo ruguru bwese barahombye, baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye, bagira bagende bakabirukiza ubuhiri. Nukuri besi yo ruguru barahembye, niyo cyo gituma inzara yateye. Ubu muceri nawe ugeze kuri 2,500 kigozi kare wagugu cy'5. None ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi 2.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAM kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira. Gusa umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko PAM yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Ishyirahamwe rijejwe kudufungurira PAM baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura. Musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga, ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga. Bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu, barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo. N'amafaranga afise ibyo bitari kidite abyo bafise, bariko baregeranya mugabo ku rande rwa PAM byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje.
Tumenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu kwezi kwa gatandatu gushize abayobozi b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zo gufasha iza Kongo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije araganira na Edi Mbona wanonosoye ibijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika ku kamaro k'amahoro n'umutekano mu iterambere rirambye.
mu byukuri na terambere riba mu bihugu bidatekanye bihugu ikintu cya mbere igihugu kugira ngo kigire iterambere gikeneye amahoro n'umutekano hanyuma abanyabene igihugu bakakidegenza bakajya mu mirima bakajya mu mirimo yabo yose iminsi yose rero nta muntu nta gihugu coteye imbere kidafise kidashize amahoro imbere na nizo ngorane rero usanga kenshi ibihugu byo muri Afurika bibwira kubera kenshi bitera imbere kubera ata mahoro aba harangwa
ivyo iyo abategetsi babizi ingingo baba bakwiye gufata ku bwanyo nk'izihe kugira ngo mu gihugu hagume hatekanye hari turazi ko hariho indiana nyinshi zihagaze ku moko iza politike ikintu nk'abategetsi bokora kugira ngo bagabanye ivyo bintu bituma hataba iterambere nk'ibi
mu by'ukuri ikintu cya mbere borabira ko kubera bamwe baba batowe n'abanyagihugu ngo babarongore baba bafise programu iyo programu rero wabwiye abanyagihugu yuko ari izogendera ko ifo kwigendera ko kugira ngo ubateze imbere bo nico kintu cya mbere baba barindiriye ati uyu mugambwe cyane uyu mushingana yatwemereye yuko azoduteza imbere abicije muri iyi nzira rero ugeze ku butegetsi abanyagihugu baba barindiriye yuko ukora ibyo wabemereye hako ukora wirabira ko wewe cyangwa uri aba bantu bo mu bwoko bwawe cyangwa abantu muva mu ntari imwe cyangwa abantu musanga iyo migambwe rero utwara atwarira bose ntaba ariko aratwara ngo kubera ngo ateze imbere cyangwa agire akamwa na mama kenshi rero usanga ibyo bintu by'akamwa na mama byo kwikunda byo kudakunda abanyagihugu nibyo bitera izo ngorane z'abantu baca bagumuka nibamenye yuko nabo nyine nibamenye yuko muri iyo migumuko ibintu bica bihagarara nta muntu abandanya kuja kurima nta muntu aja ku mirimo yiwe nta muntu yorora nta muntu agira n'akazi keza kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu rero abatwara bo kumvira bose bakaba imboneza nyene zabo ba donc bashinzwe bakareka ibintu byo kwikunda ibyo rero izo ngorane zibaho cyane usanga abantu b'abanyagihugu bavuga ati badutwara nabi kubera ibyo batwemereye si ibyo bakora barikunda donc bobo bimereye isiha baguma biha bobo nyene twebwe ehe nakinyo rero bica bituma ingorane
muri iyo migumuko muri ivyo vyukwigaragamvya ikabagatangura ibintu vyo guhungabanya umutekano canke ibintu vyo gusaba uburenganzira bwabo inyishu nyakuri iyo bihe nk'abantu babugumije mu mutwe ko iterambere ariyo nkingi eka amahoro n'umutekano yo nkingi y'iterambere ibintu vyo kugwa nk'ibihe ku mpande zose haba abategetsi canke haba abatwagwa
abategetsi cyambere na mbere bategereza kumvira abatwagwa babumvira ingorane bafise abatwara nabo bakigenza nk'abantu bitwa yuko ari abantu bahawe inshingano zo gutwara abo bantu zo kubateza imbere afite n'inshingano Imana iba yaguhaye n'abenegihugu kugira ngo wowe abe ari wowe ubaje imbere ukabumviriza hanyuma abo bene ibindi nabo ibintu byo kugumuka nibifasha cyane kubera muba muri abantu baba ariko banisamburira ni kwiga kwicara kuyaga kubera kenshi usanga ibintu byose abantu ibintu biragora ni kuyaga kandi nta nyishu iboneka mutayaze inyishu nibonekera mu migere inyishu ibonekera mu kwicara mu kuyaga kugira ngo abantu bakosore ibitagenda neza kugira ngo iterambere rero riboneke mu karere
mu kanya turagaruka ku ruhara rw'inteko zo ziba zirungitswe mu bihugu aho umutekano wabaye ndanse kugira ngo zigarukana amahoro n'umutekano icyo kibazo turakigaruka ko ariko ku bwanyu uburyo bwiza mu gihe hadutse indyane ingwano zikomeye haba hagati y'abanyagihugu haba imirwi igwanya ubutetsi uburyo bwiza bwo kurangiza izo ngwano n'ubuhe abasirikare b'igihugu canke inteko zo mu bihugu zoba zirungi kwa gufasha
igere bizogenda nuko abasirikare bo mu gihugu bo bonyene abari bo nibo bonyene kubera bashinze umutekano w'abanyagihugu kandi cyane cyane abasirikare n'abapolisi abasirikare bo bashinzwe igihugu gitewe no hanze n'igihugu cyo hanze niho abasirikare binjiramo ariko abantu bajejwe umutekano indani mu bihugu n'abapolisi na nibo bategerezwa kuja kuja hagati bagahagarara neza bagasubiza umutekano mu banyagihugu ariko kenshi usanga rero biragora kubera ubumenyi buba butari bwinshi cyane ukumva umuntu agiye bagiye gukora ntibakoresha ibyo umwuga ubabwiye basanga rero bifashe nabi abanyagihugu barahatikiye
mu kanya
kuzana bo hanze biba byagora indani umuntu agakomindura ati jewe inzu yahiye abari hafi n'umutabare nicho gituma inteko zo hanze ziza
mu kanya muratubwira cyane cyane ubumenyi mwakuye mu gihugu cya Repubulika ya Central Africa aho mwari mukurikirane hafi ibibazo by'umutekano ariko imbere yaho reka dijambo bamwe mu banywanyi bariko baratwakura turi kumwe na Alex Anelka Peace mwiriwe neza muri hega Alex
njende mu Burundi mu ntara ya Rurigi komine Kinyinya
ni vyiza cyane gose muratwumva neza ku radio ijwi rya Amerika ngaho
ndabumva neza cyane
yego muduge ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'umuhinga yanono sivyerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afrika Edimbona murafite ikibazo murafite icyumviro mu mushikiriza
icyumviro no shikiriza kuri iki kibazo cyo kurungika inteko zo mu karere muri Congo ku ruhande rw'uwanje
Alex woba uri hafi radio uja kure yawe gatoyi kugira tukumve neza cyane gose nibibazo mumubaza bishobora kumvikana
nari ko ndavuga ati ku ruhande rwanje ku ngorane ziri muri Congo umuti ntabwo ari ukubaboruka yo inteko zo mu karere umuti mbona ko ushoboye gutorera inyishu ikibazo ni uko guverinoma cyangwa se leta ya Congo ishoboye kwicarana n'abayirwanya bakajya kuri imigati kuko mu gifaransa bakunze kuvuga ngo yose
Alex ndumva telefone yawe ivuga nabi cyane gose ariko ikibazo nyamukuru washikirije ni ikibazo gihambaye cyane gose kandi twacumvise mwavuze ko reka ba mukanya barasubira kuguhamagara niba ufite nk'ikindi kibazo ushaka kugishikiriza ariko nashaka mushyana hehe Edimbona agira icyavuze ku kibazo gihambaye cyane gose uvuze ko uburyo bwo kurangiza amatati arukwicana nabo batumvikana duga ku ijambo ede
ngo ibyo gikuru nuko abantu bicara bakumvikana kwera no muri kirya kibazo cy'Kongo abantu baratikiye cyane abantu barapfuye abantu baguma bagendana udusambi bimugwa ariko ugasanga abantu nyine babatenze ngorane bamwe n'abantu kavukire bavukana barabanye bamwe banahanye baranagabiranye baranarongoranye muri bo ariko ugasanga muri bo harimo bamwe batera abandi bakabangaza rero ntibikenewe yuko babandanya mu migere nibyo byanse mu kumvikana niho abantu bashira mu migere niyo migere ni ukugira ngo bahoze abantu habe n'agace rero kugira ngo bayage bumvikana ariko ingamba nizibandanye zitikira muri Congo rero icyo kibazo kiriho kandi naje yuko umukuru w'igihugu afise niko
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shoti zacu aya makuru nawe muri jemba shimiye ko mwayakurikiye mugira umugoroba mwiza murakarama.